radio indundi culture amakuru mu kirundi
mwiriwe mwese muteze amatwi ibiganiro vyacu kaze mu makuru kuri no mugoroba afatiye kuri ibikuru bikuru kuri uyu wa 2021 gitugutu ni habarundi bibuka imyaka 32 iheze wahoze ari umukuru w'igihugu akaba n'incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye agandaguwe bamwe mu banyepolitike b'igihe yari ku butegetsi banegura ko ubu haragahaze mu ntwaro rusangi Ndadaye yari yaraharaniye incanco z'indwara y'ibisazi by'imbwa zoba zigiye kuboneka mu kiringo kitarenga iminsi 10 n'umwizero watanzwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu hari kuri uyu wa mbere aho yari umutumire mu nama nshingamateka yicura ku bibazo byabo izo ncanco zimaze hafi umwaka zikenye mu Burundi ariko ziriko zituma abariwe n'imbwa zisara muri kino gihe basiga ubuzima muri zone banga komine Matongo intara ya Butanyerera bamwe mu bavyeyi baho basaba kw'intwaro Yohana abavyeyi bahebesha ishure abana babo mu kubarungika guca amahera mu burere butandukanye nayo mu nkuru y'abagara y'abantu tubashikiriza iminsi yose ya kabiri uwo munsi tuvuga ku ngwara y'igitigo amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi na makuru mushikirizwa na Kristalize Harerimana fadikanije na Olivier Kofirbe intwari twese tubaye ikaze
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba mwiriwe ubu naho inkuru imwimwe ukwayo kuri uyu wa 2021 gitugutu ni habarundi bibuka imyaka 32 iheze wahoze ari umukuru w'igihugu akaba n'incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye agandaguwe Melchior Ndadaye yishwe kwa 2021 gitugutu hari mu mwaka w'igihumbi kimwe 1993 inyuma y'amezi atatu agiye ku butegetsi inyuma y'amatora yo kuwa mbere ruheshi uwo mwaka nyene yashikanye mu mugambwe sa Wanyafrodebo wa Ndadaye ku butegetsi mu nkoka y'imisa yo kumwibuka yabereye muri Cathedrale Regina Mundi mu gisagara cha Bujumbura Musenyeri wa diocese ya Bujumbura yavuze ko umuntu wese abwirizwa kwama azirikana kwica koze kitazanira ingaruka ugikoze gusa ariko ko mubo kigira ku ingaruka harimo n'igihugu Musenyeri Gervais bashimiye ubusa yasavye ko kugira igihugu gitera imbere hakwiye kubahirizwa iteka rya zina muntu kuko kubwiwe ariho demokrasi yobitsimbataye kurikira Gervais bashimiye ubusa ni Musenyeri wa diocese nkuru ya Bujumbura
turabwirijwe kwama tuzirikana ko Icho dukoze kitazanira ingaruka gusa ugikoze mugabo kigira ingaruka no kubandi mbere no kugihugu cyose no kwisi yose Eregani navyo tubona no muri ibi byabaye nyene inkurikizi murabona ntizabaye gusa kuri bo ari iki gihugu cyose cyaciye kigwa mu kaga nicyo gituma tubwirijwe kwama tubanza kubaza umutima mu byo dukora byose niba twemera ko demokrasi ari iragi ryiza dusabe ngo muri iki gihugu tubandanye duteza imbere ubwo buryo bwo gutwara wubaha kandi wubahiriza iteka rya zina muntu gutyo dushobore kubaka bwa Burundi bushasha kandi bushajije nkuko Perezida Melchior Ndadaye nabo bari kumwe babwifuza aho zina muturagihugu wese yiyumva ko ariwe muri iki gihugu cacu akabaho atawanjya wangura gutyo niho tuzoba twerekanye mu by'ukuri ko twemera dusonera kandi tugomba guteza imbere iragi Perezida Melchior Ndadaye yadusigaranye
Leon Senge ndakumana umwe mu banyepolitike bagendanye na Ndadaye yanajejwe amabanga atandukanye mu mugambwe sa Wanyafrodebo rero we anegura ko inyuma y'iki kiringo cy'imyaka 32 giheze incungu ya demokrasi igandagowe intwaro rusange irangwamo agahaze nko kutubahiriza ingene imigambwe ikora Leon Senge ndakumana abona ko iragi rya Ndadaye Melchior ryo kubahirizwa tumukurikire
imigambwe irahari imigambwe irenga 30 mugabira cumbagira imigambwe isa niyagwaye ndiyivuze kuko imigambwe itavuga rumwe na leta ataza gukebura leta kuri bimwe bimwe nkinge ni umunsi kurahimbazwa wo nyine imigambwe ateza kujya migakebura leta kuko gufata nk'uyu munsi tukahimbaza kubiri bamwe mu gitondo bari ku mugoroba abari mu nzego mu gitondo imigambwe n'abandi ku mugoroba cyivyumvikana nta sigo bifise n'imigambwe ateza kujya iki kibazo ikakivugana na leta bizobandanya kandi bizobandanya nk'uburabona mugitondo nabajije ijambo cyanda da ntiryavuze nubu murabonye ntiryavuze none wumva tujanye iki arashobora ko bajanye mu babaro wumva rero imigambo myinshi nahirahari amatora aravugwa kuko nibyo yazize ariko ndibishimishije ingene iyo migambo iri kwirakora nari myinshi ndiri kwisunga intumbero y'intwaro ya demokarasi hari imigambwe ngimwe imwe usanga yarahebye ndi navuge ko yahebye hari n'iyindi usanga iri kwirarondera icyo rirenza akazi izo cyose ni ngorane ariko ni ugucumbagiza ngira tuzotinda dushike
mu mugambwe iprona wo unegura ko kubona hari imvugo zimwe zimwe za politike zerekana ko bo mugambwe mu gihugu kandi byo biri mu byo president Daye yagwanya umukuru w'umugambwe Olivier Nkurunziza akabona ko ahubwo ho kubahirizwa uguhiganwa biciye mu migambwe myinshi kurikira Olivier Nkurunziza arongoye mu mugambwe iprona
mu Burundi imigambwe iracyari hako kamategeka ariho ariko ivyimviro by'abantu ko bo mugambwe umwe mu Burundi ntivyoshoboka kuko ndadayimira cyo yifuje ko abihiganwa riciye mu migambwe myinshi abantu bagaterera ibyimviro kugira igihugu cyubagiye ku byimviro byinshi uwo kwimvira ko yoza no mugambwe umwe mu Burundi yoba ariko aramaganira kure ibyimviro vya president Melchior Ndadaye rero abantu babishyire mu mutwe ko tutazosubira mu mugambwe umwe rero mu gihe nk'iki ico abarundi dukwiye kwama tuzirikana no kubungabunga iryo ragi mu gihe nk'iki rero mu Burundi umugambwe w'abadasigara dutegerezwa kumva mu Burundi ko atakundi twogira tutageza kubungabunga demokarasi mu migambwe ahantu tubaye icyo gituma umugambwe w'abadasigana twipfuza ko mu gihe nk'iki tuba tuzirikana tutageza kubona mbega demokarasi Ndadaye Melchior yipfuza igeze hehe tukipfuza rero ko twoyibungabunga barundi bakama bitorera indongozi atawe bahagaze ku gakanu bagatora indongozi zizobafasha kandi nabo batowe bakamenya ko bakorera abarundi bose nibakorera inyungu zabo cyane cyane bateza imbere umurundi muto muto aherereye tugwanya ibiturire kuko Ndadaye yarabishaka kubigwanya tugwanya akarenganyo yarankagahotoro n'akarenganyo maze ubutungane busasagari mu barundi bose maze kibigihugu cy'amatano ubuntu
Hagataho rero bamwe mu bigisha barezi n'ugwaruka bo kwishure gisumbuye rya Lycée Gitega ryahoze gitwa ishure ndera bigisha ry'abahungu hamwe na bamwe bahaciye bavuga ko kwezi kwa gitugutu kubahakanya kadasanzwe ko kuzirikana ko bariko baca mu makanda y'iyo ncungu ya demokarasi amwe n'incungu yo kwikokira ku Burundi bompi bize kuri iryo shure rikaba rinakwirinda imyaka 85 abahize canke abarezi bashima ku iryo shure rifise ikibanza ciza mu kibazo ca leta igitega twakura mugenzi wacu Anicete Ntanguvu
Zimwe mu nyandiko za kera ziri mu bubiko bwazo muri Lycée Gitega yahoze yitwa ishure nderabigisha y'abahungu zerekana ko umuhisi Melchior Ndadaye incungu ya demokarasi yinjiye muri iryo shure kuharonkera inyigisho ku wa 14 gitugutu mu mwaka w'1935 nubwo izo nyandiko zitagaragaza igisata yakurikirana n'umwaka yasokeye kuri uyu munsi w'igenekezo rya 21 gitugutu abarundi bibuka imyaka 32 iyo ncungu ya demokarasi ndaguwe bamwe mu bavyeyi abarezi n'ugwaruka rurerewe muri Lycée Gitega bashikiriza ko ukwezi kwa gitugutu guhambaye kuko iryo shure ryareze kandi n'incungu yo kwikukira ku Burundi umuhisi umuganwa Ludovico Rwagasore gutyo bagafata ko iryo shure ryabaye impeso y'izo ncungu zibiri bamwe mu gwaruka n'abandi baronke inyigisho muri Lycée Gitega baremeza ko mu gihe bashika muri iryo shure bumva ingoga zidasanzwe zo kuba bariko baca mu makanda y'izo ncungu ko ari zibiri gutyo nabo bagaheza biga bizera kuzoba bahambaye mu buzima bwabo bamwe mu bigisha barezi nabo bavuga ko mu gihe iryo shure Lycée Gitega ryabaneye izuba ayandi mashure yisumbuye mu Burundi rikwije imyaka 85 babandanya kwisunga karangamutima kajyo mu kuronsa indero yikwije ugwaruka ishimangira icivugo cya yubire y'imyaka 75 iryo shure ryahimbaje mu mwaka wa 2015 cavuga giti twese hamwe mu kuronsa inyigisho z'akanoveri indongozi zibereye igihugu na ekereziya gutyo bavuga ko n'umwimbu w'amanota uza gushimangira ico civugo kuko uno mwaka wa 2025 iryo shure ryabaye irya mbere mu bisata bine vyose ritunganya mu kibazo ca leta na mu komine ya Gitega ya kera Anisa Ntanguvu Gitega Radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Radio Indundi ikirituwa na makuti ya banda nilize mngisata cha magara ya wano inchancho zinduwa raibi sadevji imbra zowa zigie kuboneka mkilingo kitarenzi misi chumi. Numizero watanzwe numushikiranganji wa magara ya wano ridwine baradana harikuruyo wambere munama shinga mateka ahumushikiranganji ya rumoto mire. Izo nchancho zimaze hafi umwaka zikenye mu Burundi ziriko zituma abariwe n'imbwa zisara muri kino gihe bahasiga ubuzima nkuko abashinga mateka babibwiye umushikiranganji banamusaba ko ico kibazo c'ubukene bw'ubwo rucancho co kwihutirwa co tamira tuzi yari yakubitiye mu nama shinga mateka atugire ku murire.
Umushikiranganje wa magara y'abantu Ridwine baradahana amenyesha ko mu minsi 10 incancho z'indwara y'ibisasi vy'imbwa zizoba zamaze kuboneka kuko buzatanguye gukogwa na kaminuza yo mu Buhindi imaze igihe ariyo yonyene ifitaniye amasezerano n'u Burundi yo kuyironsa izo ncancho.
Aba rero basinye n'abatugo gatoyi kubera ni leta bace badusaba avance ya mekusa kugira ngo bashobore gutangura kubifabrika. Avance rero banki mondiali yarayibahaye baratanguye gufabrika. Tuniseye rero yuko mu minsi itarenga 10 izo vaccine tuzoba tuzifite.
Nyuma y'umwaka urenga izo ncancho zitariko ziraboneka mu gihugu nkuko abashinga amateka nka Floribert Nzambimana bimuteye amakenga.
Ariko turashaka umugingo hafi umwaka ivaxe itariko iraboneka twashaka kumenya ikibazo cyo bacarabaye.
Umushikiranganje Ridwine baradahana asigura ko ikibazo cari cibura ry'amafaranga mva makungu.
Kuranya mukuru parukura amadorale amadevize yo kugura imiti ya kamero. Mushikanaho imiti yari muri kamero yose yaheze atayiri kwinjira abafumiseri bafise amakontra twabahaye mugabo bashoboye kwandanya baduha imiti kuko twari tubaheraniye amafaranga menshi cyane. Mbese yaragerageje n'ukuri kuriha ushoboye mugabo amadeni yari menshi envers les fournisseurs ku buryo amadone abafumiseri baciye bahagarika gutanga imiti muri kamera.
Abashinga amateka nka badugaritse Claude abona ko leta yo cishiramwe ingufu izo ncancho zikaboneka mu maguru masha kuko imiryango iri kirabura bayo.
Kibazo no vuga ko mushiramwe ingufu zidasanzwe ko mu karere nsanzwe mperereyemo akomini ya Mubanza zone ya Musigati imbaga zimaze mu kitsi cy'abantu kugira udasanzwe. Sinzi ko raporo yo yamaze kubashikira amaze gupfa n'abana babiri twarafashanje turagerageza turahiga imiti mu bitaro byose bishoboka twaramutse. Umenye yuko ubukene bw'iyo vaccine buri ko buratuma turiko turabura abana b'igihugu.
Umushikiranganje yizeza ko izo ncancho z'indwara y'ibisazi vy'imbwa zimaze kuboneka zizomara ikiringo kirenga umwaka zidasubiye gukena narya leta y'u Burundi yemerewe ni banki y'isi imiliyoni 150 z'amadorari yo kugura imiti itandukanye mu kiringo c'imyaka 5.
Jotam iratunze urakoze umugambi w'ikigega kizoja kirashombosha abanywanyi b'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana na ajeragira ingorane gushikaho ahomba mu Burundi uramaze gutangura. Ico gishobora kuzoba kirafashisha ingurane ingana na miliyoni 3 mu mafaranga y'amarundi abanywanyi b'amikoro make mu kurindira ko amashirahamwe baba barahombeye mwagurisha amatungo yayo bagasubizwa imitahe yabo. Ibi byatangajwe kuri uyu wa mbere ni banki nkuru y'igihugu yanatanguje uwo mugambi. Umuyobozi ajejwe kugenzura ingene ibikorwa vy'amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kugurana na muri iyo banki ya leta Simplice Sindayigaya ariko yabwiye abamenyesha makuru ko bene nayo mashirahamwe azoba yarahomvye abwirizwa gusubiza amafaranga ico kigega kizoba cayatanze. Kurikira Simplice Sindayigaya.
Le fonds de garantie de résolution haciye umwaka berbe yishizeko uyu munsi iriko iraba kuno itangira kugira ibyo bita amakotizasyon kuko izobaho kubera ko microfinance ma banque azatanga ama prime yo kugira ngo izoronke iyo fonds mu myaka iza izo zirakoreshwa kugira ngo kumashiramu yahombye. Ariko rero nubwo ihari ntabwo bisigura ko umuntu azafata ziduka kare ayora amafaranga y'igihugu no kubabira banamaso kujya ngo hari yo fonds uzosubiza. Ni fonds de garantie de résolution ariko ntabwo iri kuvuga ngo abantu bacagenda bahombe ngo bazosubiza kuko ni ingenzi bazosubizwa saba hera izara ngo ibira haya abantu bagende irabanze kare abahezwe bajye abantu bahombye hari kintu bo bafise niba gihari iyo fonds ikaba yatanga avance ku bantu bashonje cyane kuko yatangira gukora ntizo neza imyoni 3 ku muntu nuvuga ko mu mace mwumve ko ari iza kugira ngo ufashanye igihugu gato bashize amafaranga kugira ngo babe baricenga umuntu dutoya tutandukanye mu kurindira ko likidasyo izo basubiza amahera yabo mu gihe yoboneka. Noneho ajya amafaranga ndiye yaboneka bazo basubize iyo fonds ntago fo ibayeho ngo ugirango bitange ngo rimutware nka avance ibaha kugirango mbe bari kenura bo kurindira ko iyo liquidation itangura maze banze basubize yo fo amafaranga yabo asigaye babaya gihugu
bamwe mu banyagihugu bo muri zone banga muri komine Matongo intara ya Butanyerera basaba ko avyeyi bahebesha amashuri abana babo muri ico gice bohanwa basigura kugo gwaruka rurungi kwa nabo bavyeyi guca amafaranga mu burere butandukanye bw'igihugu bamenyesha ko abo bana bahagirira uruhombo kuko kazoza kabo gashobora kononekara mu ntwaro muri iyo zone bemeza ko baguma bagira amahimiriza kugira iyo nyifato ituzwe ejide na hayo
Ibamu mwanyagihugu baba muri iyo zone bavuga ko bafise amakenga kuri kazoza k'abana babo gashobora kononekara bitumwe nuko guheba amashure
bo bavyeyi barabaho bajusa ngo nuko umwana ayi ubujumbura yoronka 10,000 akatunuga tukagura isabune abana baragihomba kuko muri kazoza kiwe ko ibintu twatuma ubujije muri kazoza kiwe banagiye ku ishuri ashaka kwa mustanteri ashaka kuvabura amatari
ikindi abavyeyi baba muri iyo zone basaba no guhana abavyeyi bakura abana babo mu mashure bano ibaramutse bamenyekanye
bo gihagurukira cyane kugira ngo nk'abavyeyi bakomara hebesha abana abo bantu mbere bamenyekanye bafatwe babahane
abajeje intwaro ku rwego rwa zone bamenyesha ko ibyo bitumwa ahanini n'ubukene bwibonekeza mu miryango bahanuzi w'umukuru wa zone muzajejwe harimo Terambere Jean Bosco Nduwayo nabamenyesha ko baguma batunganya amahimiriza kugira iyo nyifatira nduranwe n'imizi
ahanini byari bifatiye ku bukene natwe tuguma dutera kamo yuko cyo guhebesha abana ku mashure cyo hagarara
mwaka w'ishuri uheze myahoze ari ntara y'indero ya Kayanza icegeranyo cyatanzwe n'ubuyobozi bw'intara uje rico gisata cerekana ko abanyeshuri bashika ku 37 imbere y'uko umwaka w'ishuri utangura ngo aboneke icegeranyo rusangi cerekana abahevye umwaka wose
tukiraho mu ntara ya Butanyerera nyene abantu bashika 30 ngo niho bamaze kwakirwa muri zone mparamirundi yo muri komine Kayanza birukanywe mu gihugu kibanye cy'u Rwanda muri ayo mezi abiri aheze benshi muri bo ngo nabana n'abatama kandi atavyangombwa baba bafise abo bantu na cane cane ugugwaruka ngo rubagwagiye muri ico gihugu kurondera ubuzi bwo kurima no gukora mu mazu nkuko bishikirizwa na Godefroid niyo nizigiye musitaneri wa komine ya Kayanza yibutsa abarongoye ku mipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda icugaye agira ko amenyesha ko ivyabo bahunguka bihungabanye umutekano ngo kuko bahungutse batagiraho babakirira kurikira Godefroid niyo nizigiye musitaneri wa komine Kayanza
Mundwi zibiri ziheze hirukanywa abantu bashika 30 abakunda kuba cyane nabaturuka muri komine Kirundo na komine Busoni harimo n'abanyengo n'abanyagitega mugabo bari bake bake benshi ni Kirundo Busoni bo bavuga ko baba ariko bararoba ngo hanyuma bagaca babafata ngo bagaca bakwegera mu Rwanda mugariho n'abandi bagenda guhiga akazi ngo kurima mu Rwanda hariho n'abandi ngo bagenda kugira akazi k'uboyi mu Rwanda ukamenga mu Burundi ntiborimaho bamwe bamwe abiwa baraje kubatora ababuze abatora rero tugenda tukabatora kugira tubajane mu makomine iwabo tuvukagira musaneri iyo bava kuko nta kado de place hari niho gumenya abantu bagana gucyo utabiteguye udafise aho barara nico bafungo igituma birukana nuko nta byangombwa bafise kandi benshi nabana byaka 15 n'abatama bavuga ngo gukera bahora ngo bagendayo birahungabanya umutekano kuko baca bashikira ahantu atiteguriwe ugasanga kubafungurira no kubaraza ica bitera ingorane kuko nta kado de place impara mirundi ihari iyo cyame tumwisha bende gihugu nuko mipaka y'u Burundi n'u Rwanda iracugaye wewe ushobora kurumenga naho ugenda ntangorane kuko iyo yubugaye bagufashe ni ngorane ikindi nuko ni abashaka kugenda gukora mu ibyo bihugu ni bagende bake byangombwa bacahabona igihugu kimenye yuko bagiye mu Rwanda nico bagiye gukora mugabo nibiyadukize bagende atari papola kimwe bafise
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
mwamaze kuvyumva n'umwanya w'inkuru ivuga iby'amagara y'abantu nkuko vyama imisi yose ya kabiri umunsi tukavuga ku ngwara y'igitego muganga Emenda Izeye arongoye umugambi w'igihugu hujejwe kugwanya sida n'izindi ngwara zandukira biciye mu bihimba vyirondoka asigura ko iyo ngwara itegwa n'imigera nayo igendira rutana gukara uwo muganga avuga ko hari imigera ikingigwa n'iyindi ivugwa igakira agahamagarira abantu kwirinda no kwitura abaganga inkuru y'amagara y'abantu yo kuri wa kabiri twayiteguriwe na Odironkejimana
Ingwara z'igitigu ziva ku migera kandi zirushanya gukara nkuko muganga Yemenda yize yarongoye umugambi w'igihugu jeje kugwanya sida n'izindi ngwara zandukira biciye mu bimba by'irondoka bivuga.
Ingwara ziva ku migera amavirusi nayo ni menshi bwo kubwa A B C D E na G na G ikiraza ariko izibangamye cyane nuko z'ubwoko bwa B C na D zozo umuntu ashaka kuzigendana igihe kirekire cyane gushika abantu bagera kuri rwarugero rwo kubagira ingwara z'urusina mbere na
uwo muganga avuga kwimenyetso kuri iyo ngwara bigoye kubona ibituma harabitura abaganga bamaze gusinzikara.
Biragoye kubona ati umuntu afite ikimenyetso igicanye kiriya cerekana ko afise ingwara igitigu. Ariko mu ntango aho umuntu ashobora kugira ubuke buke utakaza ingufu usanga abantu baragize amaso asa n'umuhondo. Ariko ibyo bimenyetso ntibikwiye kuko hari n'izindi ndwara usanga abo bantu bafise. Iyo tubona nuko benshi baza kuza basinzikaye bageze kuri rwarubwirewe rw'amakansi
muganga Yemenda yizeye avuga ko iyo ngwara yandukira
iyo abantu bagize imibonano mpuzabitsina batikingiye harimo umwe agwaye ingwara giti ubwoko bwa B cyangwa C aranduza uwundi ko umukenyezi yibungenze ashobora kwanduza iyo ngwara umwana mbere bikerekana ko n'ubwoko bwa C naho nyine biriko birakoresha bitobora uruhu bavuga mbere ko zino ngwara zandukira cyane gusumba ko kumugera abasida bandukira kuko nyine ngwara y'igiti ubwoko bwa B yandukira inshuro zirenga ijana kumugera wasida bandukira ya C nayo irababa inshuro 10 kumugera wasida bandukira.
Ingwara y'igitigu ku migera imwe imwe irashobora gukingwa hakaba n'iyindi ivugwa igakira nk'uko abandanya bisigura.
Ingwara y'igitigu ubwoko bwa B hariho urucanco abana basanzwe barurunka kuva ku kwezi n'inusu amezi abiri n'inusu amezi atatu n'inusu dukeneye yuko rero mu minsi iri imbere uboneka n'urucanco abana barunka bakivuka. Ingwara y'igitigu ubwoko bwa C hariho umuti afata atarasinzikara amezi atatu agakira iburundu ubuje atevye gatoyi nawe arafata amezi atandatu
kobera ko iyo ngwara iri mu zibangamye. Muganga Yemenda yize yahamagarira abantu kuzikingira
mugaruka mubona mbuza bisina mu buhumbu babireke abo base nabo tahamiriza ko batarenga ibiko iyo bigoranye naho bashobora gukoresha agakingirizo dusaba ko bakenyezi bose bibungenze baza kwa muganga kugira ngo bashobore kwapima zino ngwara z'igitigu harimo n'ubwoko bwa B ngwara n'ubwoko bwa A na E ziva ku isukurike kamiza abantu rero ko bakora isuku aho babaye.
Ingwara y'igitigu ikabiza ubugirandwe ku isi mu zihitana abantu benshi.
Odironke Jimana urakoze kuri iyo nkuru y'amagara y'abantu wari waduteguriye ayi nayo duciye tugarukiriza kwa no makuru kuri uno mugoroba. Ariko kuri we wadufatiye hagati reka ndakwibutse ko yaragizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Kuri uyu wa 2021 gitugutu ni habarundi bibuka imyaka 32 heze wahoze ari umukuru w'igihugu akaba n'incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye agandaguwe. Bamwe mu banyepolitike bigeye ariko ubutegetsi banegura ko bo haragaze mu ntwaro rusangi Ndadaye yari yaraharaniye. Na incanco z'indwara y'ibisazi by'imbwa zoba zigiye kuboneka mu kiringo kitarenga iminsi 10 n'umwizero watanzwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu hari kuri uyu wa mbere aho yari umutumire mu nama nshingamateka yicura ku bibazo byabo. Izo ncanco zimaze hafi umwaka zikenye mu Burundi ariko ziriko zituma abariwe n'imbwa zisara muri kino gihe basiga ubuzima. Nayo muri zone banga komine Matongo intara ya Butanyerera bamwe mu bavyeyi baho basaba kw'intwaro yojirahana abavyeyi bahebesha ishuri abana babo mu kubarungika guca amahera mu burere butandukanye. Nayo mu nkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza iminsi yose ya kabiri uyu munsi twababwiye ku ngwara y'igitigu ni ku isaha 12:31 ni hano tukarukije no makuru yo kuri uyu mugoroba. Ndabashimire mwese mwari muduteza abiri bakoze bagenzanje bamfashije kuyegeranya. Shimiye kandi Kofi Olivier Bentwaye kratuma amajwi bashikira aya makuru mwari komeje kwizona na Kristalize Harerimana. Murakoze.